Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndabashuhuje mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Muradukurikira kuri internet ku rubuga www.radioyacu.com. Kumaradiyo yanyu turi kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi turi kuri FM 94.9 na 95 n'ibice bibiri. Na amakuru arimo ubukene bwa essence mu buraruko bw'u Burundi.
Kirazimye cyane ku ritiro, badusaba 2400 kandi bashaka no kuyagereka. Urumva rero ayonya kugira uyakure mu bakiri uri muratwara, abakiriya nabo ntibashobora kwemerera iyo wabashyira ko kuko bashaka basanga ari ingorane zirenze. Tushaka duhitamo kubika imiduga kugira ngo ntitwitere ingorane z'ubusanga hagati yacu n'ababosi.
Uyu ni umwe mu batwara abagenzi mu ntara z'amajyaruguru y'u Burundi, aravuga rero kuri iki kibazo cy'igitoro gituma ibiciro by'ingendo bizamuka. Naho mu Rwanda Dr. Theoneste Niyitegeka araburana na Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNLG mu nkambi y'impunzi ya Nduta muri Tanzania, bafite ikibazo kimwe. Ngizo rero ingingo z'ingenzi. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge i Kigali mu Rwanda rwatangiye kumva urubanza Dr. Theoneste Niyitegeka aregamo Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNLG, avuga ko yamwimye inyandiko zigaragaza ibyashingiweho mu rubanza rwa Jenoside rwamuviriyemo gukatirwa igifungo cy'imyaka 15. Umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa yakurikiye iburanisha ry'uyu munsi mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge.
Dr. Theoneste Niyitegeka yinjiye mu cyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa, mu nkweto z'ibara ry'umweru zimenyerewe muri siporo n'amasogisi y'umukara. Yari yitwaje kandi umushandiko w'amadosiye yifashisha mu kuburana. Yagaragaye yunganiwe mu mategeko na Maitre Robert Hakizimana ku kirego aregamo Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNRG ko yanze kumuha inyandiko zijyanye n'imanza gacaca yaburanye. Maitre Bernard Kayiranga Rukumbi wunganira CNRG niwe watangiranye ijambo, atanga inzitizi asaba ko umucamanza mu rukiko rwisumbuye Nyarugenge yazihera hazisuzuma mbere ya byose. Yabwiye umucamanza ko ibisobanuro by'ikirego cya Dr. Niyitegeka ari ugutegeka Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside igatanga inyandiko z'urubanza rwaciwe n'inkiko gacaca kugira ngo azazifashishe asubirishamo urubanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye. Maitre Kayiranga yabwiye urukiko ko we na CNRG yunganira bibaza niba urugereko Dr. Niyitegeka yaregeye ruburanisha imanza z'ubutegetsi rufite ububasha bwo kuregerwa imanza nshinjabyaha. Kuri we bisa naho CNRG yafashe icyemezo cyo kwimana inyandiko bikozwe n'umutegetsi mukuru wa CNRG. Uyu munyamategeko kandi aravuga ko bibaye byarabayeho hari imwe mu mihango urega yirengagije. Yavuze ko Dr. Niyitegeka atigeze atakambira umuyobozi wa CNRG ngo abone kuvuga ko yamwimye izo nyandiko. Maitre Hakizimana wunganira urega wanafashe umwanya munini agira icyo avuga ku kirego cya Niyitegeka, yabwiye umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko CNRG yafashe icyo yise icyemezo kiteruye mu kumwima dosiye ebyiri z'imanza za gacaca. Izo ni nazo zashingiweho mu guhamya Dr. Niyitegeka ibyaha bya Jenoside. Izo manza za gacaca ziri mu Rwagihuma B rwaciwe ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 12/2007 n'urw'ubujurire rwaciwe ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 2/2008. Yavuze ko mu kuregera urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge byubahirije amategeko kuko icyemezo cya CNRG cyo kwimanya inyandiko ari cy'ubutegetsi kigomba kuregerwa mu nkiko z'ubutegetsi. Umwunganizi wa Niyitegeka yanavuze ko ibyo CNRG avuga ko atayitakambiye bitari ukuri. Yagaragarije urukiko ibaruwa Niyitegeka yandikiye ukuriye inama y'abakomiseri muri CNRG ku itariki ya 26/2 z'ukwezi kwa 2016 amusaba izo nyandiko. Umucamanza yamubajije icyo CNRG yaba yaramusubije kuri iyo baruwa, maze Maitre Hakizimana asubiza ko CNRG itigeze isubiza Niyitegeka kuyirega, ahubwo ko yahisemo kwandikira urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye irumenyesha ko muri dosiye ibitse ya Dr. Theoneste Niyitegeka hagaragaramo impapuro ebyiri gusa. Nta byinshi Dr. Niyitegeka yongeye kubisobanuro by'umwunganira mu mategeko. Maitre Kayiranga uhagarariye CNRG yongeye gusaba urukiko gusuzuma niba ikirego cya Niyitegeka yaragitangiye ku gihe, kuko amategeko ateganya ko bagombye kurega nyuma y'amezi atandatu. Umucamanza ahise avuga ko ikirego cyamugezeho ku itariki ya 8/5/2017. Maitre Robert Hakizimana ku ruhande rwa Dr. Niyitegeka yavuze ko bubahirije igihe giteganywa n'amategeko. Yasabye umucamanza ko mu gusuzuma ingingo atazahera igihe bandikiye basaba CNRG amadosiye, ahubwo yazahera ku gihe Dr. Niyitegeka yagombye kuba yaraboneyeho igisubizo cya CNRG. Nyuma y'izo mpaka ku baburanyi bombi, umucamanza yavuze ko azazisuzuma akazazifataho icyemezo. Dr. Theoneste Niyitegeka yamenyekanye cyane mu mwaka 2003 akimara gutangaza ko azahatana ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'icyo gihe. Gusa ntibyamushobokeye kuko kandidatire ye komisiyo y'igihugu y'amatora mu Rwanda yavuze ko hari ibyo yaburagamo. Mu 2008 inkiko gacaca zagihuma muhanga zahamije uyu muganga wari usigaye yikorera icyaha cy'ubufatanyagyaha muri genocide zimuhanisha gufunga imyaka 15. Aregwa ko yagize uruhare mu icwa ry'abatutsi bari barwariye mu bitaro bya Kabgayi n'ibyahavuga ko bishingiye ku kuba atari umunwa mu kunenga ibitagenda mu butegetsi. Mu mwaka washize niho yahoze aregera inkiko ko afunzwe binyuranije n'amategeko kuko ngo na n'ubu nta dosiye igaragara ishingirwaho mu kumufunga. N'ingingo abacamanza batandukanye bakunze gutesha agaciro. Inkiko gacaca n'igitegeka yikoma zishimirwa ko zarangije imanza zigera muri miliyoni 2 mu gihe gito, ariko zinanengwa ko zasize uruhuriro rw'ibibazo ahanini kubera zakozwemo n'abatari basobanukiwe amategeko. Umucamanza azatangaza icyemezo ku itariki enye z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2018. Akabagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Eric, urakoze. Noneho tujye mu Burundi mu ntara z'uburaruko. Kwiyunguruza ni ikibazo gikomeye kubera ubukene bw'igitoro cya lisansi. Jean Bosco Ndarurinze araduhe inkuru.
Kuva muri zindwi zibiri ziheze, igitoro cya lisansi kiboneka nabi nabi mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi. Mu gisagara cya Ngozi ahahurira ingenzi zo mu buseruko, mu buraruko no hagati mu gihugu, hari amasitasiyo agera kuri atandatu. Ayo yose nta n'imagi igitoro cya lisansi rihabarizwa. Uyu ni umwe mu bashoferi bakorera ku gituro cy'imodokari zunguruza abantu Ingozi zivuye Igitega.
Gitoro nko ngaho Ingozi mengo ntibagiye mengo muri ndwi cyaje icyuri imwe naho nyine kwa karafana naho nyine nta minota 40 nacyo bacyarahamaze kubera imodoka zari zigikeneza nyinshi cyane. Abenshi twaratonze nitwana drose twaragiye gutaha imodoka tuzisubiza mu mpangu kata gitoro tunyeho. Igitoro ukikeneye ngaha anya sinumva ko ukigura ugomba gukora nka twe dukora transporo kubera kirazimbye cyane. Ku iritiro badusaba 2400 kandi bashaka no kuyagereka. Urumva rero ayonya kugira uyakure mu bakiriya uri muratwara, abakiriya nabo ntibashobora kwemerera iyo wabashyira ko kuko baca basanga ari ingorane zirenze. Tukaduhitamo kubika imiduga kugira ngo ntitwitere ingorane z'ubusanga hagati yacu n'ababosi.
Iyo lisansi ya magendu nayo nyine iboneka bigoranye kuko abayicuruza barerekana ku gajisho n'abapolisi.
Turanyenga imodoka nuko bimeze, kandi iyo umukiriya aje akamubwira ibe itandukanye twaba tubatwariye abica bigutera natwe ntitwabimubwira. Uko usanga umenga umuntu yabamwivye kuko magendo no kwironka n'ikibazo ko n'uwidanza nkayidanza yinyegeje
binyegeza kubera
rero zikufashwe esasitemeye kudanza mu bidoca nke mu kibuni kirazira n'amakosa bibasha no kwirondera umuje muzima kayibura bakayira kurangira nk'ahantu kuruta ashaka gushika yo kandi atahinda sistema mu modoka nuko bimeze. Uko twareshe 2008 gutyo, ariko no kubihumbi 8 ntitwunguka
naho mwahora mugira amafaranga na gutyo
2600 kuva ngaho gushika Igitega.
Ni kuvuga mwadugije ko amafaranga agera ku 2200
hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri.
Abunguruza abantu bavuga ko byabaye ngombwa ko baduze ibiciro byo kwiyunguruza. Abiyunguruza nabo baguriyemo abanyeshuri bariko barasubira iyo biga, bavuga ko batorohewe.
Jewe mvuye mu imusenyi muri komine Tangara, ni ukuvuga ahantu twaba tuza ku 2005 gushyika Ingozi muri Ville. Ni umunsi twagiye ku 2000 kuba tubona ngo ibice by'igitoro ntibitworoheza rwose.
Nariko ndava muri komine Giteranyi ngerageje kuraba ahantu nahora mvira y'ibihumbi bitanu, ubu ndiko ndahagira 2000 kuva mu Giteranyi gushika ngaho Ingozi bacishijemo amasanga ari 900 mugabo umuntu ariko arahagira 12,000. None turabona yuko ibintu bicarimo biragenda neza.
Ibintu biruko no kubiyunguruza bagana igisagara cya Bujumbura.
Ikintu yatinze rwose yarenze, ubu ugeze ku 8,900.
Ucya uva
uva Ingozi uca Bujumbura kandi dusa tuhamenyereye ku 1,000 buri muri bitandatu. Aho rero baba barengeje nk'igituro gihari.
Abiyunguruza bava mu gihugu hagati benshi ntibari bazi ingorane y'igituro ko ihari, zyabaye ngombwa ko bashyira ingendo zabo hagati. Ingorane zikaba urutavana ko nk'uko byashikiye uyu mukenyezi.
Byatubangamiye cyo narikomva mu marangarana niko nja muri komine Kiganda, nahora mva ngaha Ingozi ngenda ibugarama nkatanga bitatu, ubu ariko bansaba 2,000. Nanje ntagira ni 11 nabuze n'ikigiya cy'umwana, numva ndiko ndiyumvira ingene ndari Ngozi ntagira hano namwe ndara, numva bimbangamiye.
Yego, icyo saba ni gito.
Nasaba yuko ngo dufasha igitoro kikaboneka kugira ngo tugende ku ibe twaho tugenda ushaka kwiyunguruza ariko ingene yiyunguruza.
abakora kazi ko kunguruza abantu cyangwa abiyunguruza bavuga rumwe n'uyu mukenyezi
cyo dusatwa sa leta yuko kitere cyaboneka ko yere bya kunguruza
twasaba leta ko bodu ha ibitoro ku mastasho tugasatwa kabinwa kujya be nyene ya 2300 kugira ngo dusese kora igonko bya rimeze n'ubwambe
ku mastasho twakiye ko mu gisagara cya Ngozi haboneka abacuruza igitoro n'abanyabigega bavuga ko babona bashebuja babarungikira igitoro bakabona gishika kugituma gike na cyane kiboneka babwije ijya Amerika ko byomenya bashebuja bari Bujumbura ubukene bw'igitoro buruko no muzindi ntara z'uburaruko nka Kirundo Muyinga na Kayanza kwagerageje kurondera umuyobozi w'igitoro mu Burundi kugira atange umuco kuri iryo kene ry'igitoro rivugwa mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi ijwi rya Amerika nta mayigwe ryagize iryo kumuronka ku murongo wa telefone Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika address ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika radio yacu
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu gihe mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi barimo bataka ubukene bw'igitoro cya lisansi impunzi zo mu nkambi ya Nduta muri Tanzania zo zirataka ibura ry'inkwi mu bibazo bibabangamiye cyane bikomeye ni inkuru ya James Jovin
Iyo tugiye inyuma y'inkambi guhiga udukwi bacyadufata batubwiye ati ninde yababwiye murenga inkambi
nta wemerera gusenya tibure gutema ibiti biri mu nkambi icyo kibazo kigatuma bajya gushaka inkwi mu bikumba biri hanze y'inkambi bafatiwe hanze y'inkambi n'abategeki bagiye gusenya batasavye uruhusha naho barafungwa kibazo cy'inkwi nticyoroshe gose kubera niyo bagiye gushaka inkwi hanze y'inkambi abaturanye n'inkambi babagirira nabi kubera badakeneye kubona impunzi senya mu matongo yabo ijwi rya Amerika ryavuganye numwe mu bari bafungiye mu gasho ahitwa Nyamisivi muri komine Kibondo akaba amaze igifungo yaciwe cy'amezi 5 mu gasho kubera yafatiwe hanze y'inkambi yagiye gusenya
narasohoka inkambi ngiye gusenya zakogera inkera y'inkambi baca baradufata zeko dufata baca baratuza natuzanye badutwara Nyamisivi ama rero baca baradufunga Badufunze ubuye igifungo twakimaze tukimaze rero niho nijoro baca batuzana hano kugira ngo dutahe mu nkambi
ari hamaze imyezi ingahe mu gasho
gaso utuharuye atumaze ya mezi atanu
kibazo cy'inkwi mu nkambi gifashe gute
gaso cy'inkwi tudasohoke ngo tugende gusenya twige ntoronka kumwene twoja so kuvuga ngo barafunze ngo barafunguruye ngo nubundi ntibazosubira kumfunga bera ko bw'inkwi nubundi zoguma batoroke wagiye kururondera
Urukuma kotashe amashirahamwe abwira impunzi yuko azozizanira imbabura zikoresha gaze kugira ikibazo cyo gusenya gihere mu nkambi ariko nta na kimwe barabona gutema igiti mu nkambi naho ni kibazo gihambaye cyane
Nicyo cyo cyo bakubwira ko bagoma bakoza ni imbabura zikoresha gaze ngawe izo gaze ntazo turabona izo mbabura nta bwo zihanaboneka hana hano namwe ndayibona ya gaze nabo mbonye ni imbabura ndabona zijya za makara kandi na makara ntayo bapokera bagufasha utema igiti nacyo kiri mu nkambi bakubwiye yuko uteme abantu bose buzi inkambi ibintu bishakirwa ko uteme igiti kimwe gisumba watugirisha n'abatubwira ko igiti kimwe gisumba abantu bakimbizi bose bari mu nkambi urumva igiti rero ntidutema
ikindi kibangamiye cyane impunzi mu bijyanye n'ikibazo cy'inkwi n'abaturanye n'inkambi kubera badakeneye yuko impunzi zijya gusenya mu matongo yabo icyo kibazo kigatuma barara inzara rimwe na rimwe kubera kubura inkwi
hari umuha ugiye mu murima we wakubwira ati nukukwica cyane kuguhimbagura amaguru natwe tukabiraba none tuzobata na kimwe tujya tukava kugenda uko nyene
userukira ashyira hamwe redeso rikorera mu gisata cyo kubungabunga ibiduki Rusange mu nkambi ya Nduta na Mutenderi bwana Ibrahim Fidelis yemeza yuko atamhunzi ironswa inkwi kireke abatama n'abatishobora gusa.
Hali ya utunzaji wa mazingira ni mbaya sana.
Gukingira ibidukikije ngaha mu nkambi ni mugambi uhambaye cyane.
Kugira ngo dukingire ibidukikije nturonsa inkwi buri muntu ahubwo abo dufasha n'abatama hamwe n'abatishobora. Ariko abandi nabo hari bikumba bemerewe gusenyamwo n'ivyo batemerewe.
Ambo watatusaidia kuzunguka na kutazama uharibifu uko wapi na kuzuia na kutoza fine na kuelimisha watu.
Yema je yuko iryo shirahamwe riri ku mugambi wo guhuza impunzi zituye mu nkambi hamwe n'abatanzania baturanye n'inkambi kugira bareke guhohotera impunzi babane neza. Yavuze yuko hari bikumba byemerewe n'ibitemerewe gusenya inkwi abafatwa baba bagiye gusenya mu bikumba bitemerewe bituma bonona ibidukikije. James Jovini mu nkambi y'impunzi Nduta muri Tanzania.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye kwizwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muracyumva radio ijwi rya Amerika. Nkuko mubiza Burundi burategura referendum yo kwemeza cyangwa guhakana ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro, abanyepolitiki n'abigenga ntibabona kimwe ibyerekeye igihe cyo kwamamaza ibyo bitekerezo bibiri, kwemeza rero cyangwa se kwanga. Mu kiganiro muri sanga mu mwanya ushize, mugenzi wacu Fidele Niyongabo yatumiye Albin Juvenal Havyarimana, ayoboye ishyirahamwe Action des Jeunes Universitaires du Burundi pour le Leadership et le Patriotisme, akongera akanariserukira imbere y'amategeko, na Prosper Ntahorwamiye, umuvugizi w'umurwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora mu Burundi CENI. Ntahorwamiye ni utangira aratangira avuga aho CENI igejeje ibikorwa byo gutegura referendum.
Murakoze kumbaza ico kibazo. Igikorwa cyo kwitegurira iyo referendum kiriko kigenda neza. Turiko turavugana serutse kumanika intonde z'abiyandikishije. Izo ntonde zaragarutse zirahereza mu Prosper Ntahorwamiye. Ingekuwa twarabonetsemo cyo gikorwa cyo gukosora n'icyahera ubushakira amakarata y'itora kimwe bita ka federateur, hanyuma nibaza ko ibikorwa byose bibandanya bindi cyangwa cyangwa gitari cyo cyumva ko bibaye.
Muravuze utwo tunenge twabayemo segura utwari two
utunenge tubane nka kugishobora gusanga umuntu izina rye bajyanditse nabi cyangwa bamusinze, ibyo kenshi dukunda gukora mu ndeza bitwa.
Tuze kuri Albin Juvenal Habyarimana ku byerekeye ishyirahamwe ryanyu Ajib LP. Muravuga ko mufise intererano mutanga ni iyihe?
Yego, murakoze cyane. Bwa mbere mbanze kubaramutsa ndamusaba ariko arumviriza radio y'igihugu cya Amerika. Hanyuma twebwe mu ishyirahamwe ryacu Ajib LP tuvuga ni nk'uko naryo nyene ribisigura, dukorera mu gisata cy'uburongozi bwiza no kuraba ibyo gukunda igihugu. Rero twebwe turaraba aho uyu munsi iyo ntegura igeze, aho ibikorwa bigeze. Rero twebwe tukavuga tuti intambwe iracyahari, na cyane cyane haba abo mu mugwi CENI, haba abo muri leta cyangwa ndetse haba n'abanyamigambwe cyangwa abanyapolitike bigenga.
Ikihe mubona mu cyokorwa? Muravuze ko iki gihe mubona umenga ni gito.
Nuko umushinga ntawe ntawugwamiye abishikirije, novuga nti ubu unye ibikenewe ni vyarije gushikiriza yuko bariko barakora, hanyuma tugaheza tukazorindira igikorwa nyezina. Turazi yuko aha ibyo nibyarangira bagatanga amakarata y'itora, barabimenyesheje yuko mu itangazo ko imyiyamamazo kuza kwigisha abanyagihugu, gusigurira abanyagihugu bamwe biyamamaza bavuga basigura igituma abanywanyi babo batora yego, abandi biyamamaza bavuga bati abanywanyi bacu batore oya. Nukupuka rero inyuma yo gutangwa kwayo makarata mu ntango y'ukwezi kwa gatanu nk'uko abishyize itariki imwe icyo kiringo kizoheza rero gitangura. Nukupuka rero ni seni iheza igashyikiriza ibyo bikorwa byayo ikerekana aho ibigejeje igaheza bakabona yuko by'ukuri icyo gikorwa cyo kuja kumenyesha abanyagihugu cyageze haba ku banyepolitike mu banyamigambi cyangwa ku bigenzi.
Prosper ntagwamiye abo banyepolitike abazi bagaragaza kwiyamamaza bashigikiye ku vyerekeye iryo hinyanyugwa ry'ubwizo nshingiro kuri iyo referendum kingana gute?
Ubu turiko turavugana abamaze kwiyandikisha bagera ku 29 mugandi turafata akanya ngo tutosore turabe yuko abiyandikishije bose bafite ngo bari kubona abandi babwira ko se hamwe n'abigenga
ikiringo bazaba bafise kugira ngo biyamamaze kingana gute?
Iminsi 14
mwitegereje mubona iyo minsi 14 irakwiye
nico kiringo kiteganijwe n'itegeko rirenga amatora.
Tugaruke kuri Albin Juvenal Byarimana ku byerekeye abakiri bato nko muri iryo shyirahamwe ryanyu, ni uruhe ruhara mubona bogira ku bijyanye n'icyo gikorwa cyo kwitegurira referendum ku byerekeye kugena abanyepolitike n'abiyamamaza byifatamo?
Twebwe na cyane cyane nk'uko muvuze iby'uruhara, uruhara rwa mbere murumva yuko bwa mbere nuko hategerezwa kuboneka ubucuti buri hagati y'abanyamigambwe n'abanyagihugu babatora, ubucuti buri hagati y'utora n'utongo. Twebwe rero twavuga tuti abo bakiri bato cyane n'abandi banyagihugu muri bose nuko ubwa mbere hoho bose barafise uruhara ntangere. Twebwe rero tukavuga tuti twebwe nk'abakiri batoyi icyo duteza dushobora kubahanura uruhara rwabo ubwa mbere hoho abo bakiri bato baracakeneye icyo baravuga bati ibyo twebwe nitwebwe harindiriye ibyo baraza kwiyamamaza batwigishe eka mbere wanashima naho tutovuga aya matora yo kwemeza cyangwa guhakana ibyo ashingiro gusa turavuga n'amatora yo mu 2020 kuko nayo nyine arabarindiriye. Naho rero baheza abo bakiri bato uruhara rwabo bakaraba neza ko abo bantu bagiye kwiyamamaza bumve yuko bategereza kugira ibyo babasaba. Ibyo nabyo babasaba n'ibindi ni uko bategereza kubasaba kubirika imigambi nayo nuko iri mu maprogramme birika ugwaruka birika abanyagihugu bati ngiki programme rero si ibintu byo gukina nuko atari yayindi twanga tubona iri kuri twatunze dupapuro duto duto iteza kuba programme iteguye neza yereka umunyagihugu wese mu muce umwe w'igihugu ingene umunyagihugu wese iyo programme izoza imuha kunguko imuha kwihuza. Rero twese tuvuga tuti abo bakiri batoyi barafise uruhara ubwa mbere yuko bategerezwa gusaba abo bantu baza kwiyamamaza bakabasaba ko babirika imigambi nyezina imigambi zo bagirira akamaro gusa abakiri bato benshi bariko baraheza amashuri n'abahejeje kera n'abandi baguma biga. Ni uko rero tuvuga tuti abo uruhara rwa mbere bagira nuko bategereza gusaba abantu baza kwitoza imigambi. Hanyuma uruhara rwa kabiri ni uko ubwa mbere bategerezwa kubyitwaramo neza. Nuko kubyitwaramo neza ni uko ubwa mbere bategerezwa kubahirizanya mu butandukane bwabo.
Murakoze. Reka tuze ku mirongo ya telefone. Thierry, uratwumva?
Yego, ndabumva.
Yego, watubwira aho uri n'irindi zina?
Ni Bujumbura mu Burundi Fidel.
Yego, ufite ikibazo canke icyumviro?
Ni ikibazo kirimo n'icyumviro, ariko manje mu ndamukiriza batumire.
Barakumva?
Yego, nagomba ubwa mbere mere kuri uyu muvugizi wa Seni. Nagomba mbere kumubaza ikibazo bwa mbere. Yatubwiye ko ikiringo cyo kwiyamamaza kugira ngo ashobore kwigisha kuri tora cyangwa kuri hakana ari ikiringo cy'indwi zibiri menga n'ihenze niko yatubari.
Yego, n'iminsi 14.
Yego, nagomba ndamubaze rero ni ko hari aho baba barigeze babona umuntu yoba yaratangiye kwiyamamaza ataragera. Hanyuma ndamubaze hamwe bibaye atarenga kuri ino ngingo yuko bashobora kwiyamamaza mu gihe kitarenze indwi zibiri, barafise ibihano bashobora guca batanga. Ama yavuze utuntu tw'utunenge ngo barasohoye amarite kugira ngo bashobore gukosora nimba hari utunenge twabaye. Nagomba mumumbarize gato, hari ahantu yavuze ngo utunenge tumwe tuzokosorwa, ariko jewe ku bwanje akanenge ka mbere nabonye nuko hari amakarata karangamuntu yagiye aratangwa. Abona izi karangamuntu zitangwa ku bwinshi, umuntu umwe agashobora kunaronka zitatu zine, nibabona yuko icyo gishobora kuba cyarabaye ingorane ku buryo gishobora gushika kugadusanga umuntu aratoye kamika rimwe kabiri gatatu canke hanyuma uyu muntu yaje serukira ugwaruka yatubariye ko ikintu cya mbere basaba abanyepolitike baje kwiyamamaza ari ukubanza kumenya imigambi bafitiye ugwaruka. Nagomba ndamubaze muri kino gihe tuyimirije gutora ibyiza singira ikibereye ari ukubanza guhera kuri iyo migambi. Hanyuma ikindi cya kabiri, mu byo bigisha ugwaruka rwose rw'imigambi itandukanye, ama nimba bagwigisha hari ikintu babona koko caba kimaze guhinduka, nimba rino shyirahamwe rimaze igihe ariko hari ikintu babona bamaze gushikako. Hanyuma nagomba mbere aheze mera ka mugwaruka, iyo kenshi ibiremwe n'ibi bifite bya politiki byo kugomba kwiyamamaza ugwaruka twebwe nise dukoresha ni twebwe bahera ko kugira badukoreshe kugira ngo tugende dukorere ku nyungu zabo, ariko mu nyuma ntihagire icyo badufashe uko yabivuze no muntu babanje babaje koko icyo bagamije. Hanyuma nagomba ngire ko saba uyu muvugizi wa Seni yatubwiye ko habaye ibintu by'amatora bubu bakoresha ubuhinga, ni nako kenshi akunze kutwishyura, ariko nagomba ndamubwire ni iyo umugwi w'igihugu utunganya amatora utunganije ibintu neza ibiteka ku gihugu ndetse guhera kuri bo nyine bo baba babitunganije, ariko nako iyo bibaye nabi nibo babituka ubwa mbere. Nuko murakoze
mutangure mumwishyure Prosper.
Murakoze yabaje ibibazo byinshi abivangatiranye, ndagerageza kuzandishura ku zona fashe nabi cyo nasigaranyuka. Yabajije yuko bari abantu baragize imyamamazo ataragera, na nyamubwire yuko ikiringo cy'imyamamazo kitaragera, ahubwo igikorwa cyakozwe mbere yaho cyari igikorwa cyo gusigura integuro y'ibwiriza nshingiro nshaje. Icyo gikorwa nacyo cyakozwe n'inzego za Leta. Ubu naho igikorwa cyimirije ni icyo kwiyamamaza nyezina. Ubu naho icyo gikorwa kizaba cyugururiwe abanyamigambwe kanabigenga bo babyifuza, kira noneho abifuza kuzoja muri iyo myamamazo baza baraje kwiyandikisha muri Seni. Ikindi cyabo kiza kizwi. Ikindi kibazo nacyo yabajije ibibazo bijyanye n'amakaranga muntu, ahubwo nyine yari kuba yabivuze muri iyi minsi twari twamanitse intonde, wari umwanya mwiza wo kuvuga nk'umuntu waba yakoresheje karanga muntu zibiri cyangwa agakoresha amazina atari yo. Mugabo icyo kibazo iyi minsi twari twamanitse intonde n'inzera izo mbona ntazo kumvise, yari kuba yazivuze muri icyo gihe izo nyishungira ngo kumbura ubuntu abandi amuha.
Ego nawe Alban Juvenal kuri ibibazo Thierry yabajije kubikwerekeye n'iryo shirahamwe ryanyu.
Ego ntanguri ntengo kuri Thierry yabajije dewe yanyerekeje ku bibazo bishika kuri bitatu, aho bwa mbere yabajije ati mbega none burya muri iki gihe cy'ibwirizwa shingiro ni ati by'ukuri abanyamigambwe bohera ku migambi. Nagira ngo ndamwishyure ndamubwira ko ni itegeko kuko baba abigisha ko ibwiriza shingiro ryotorwa, ego nuko bategerezwa gusigura ubudasa buri hagati y'ibwiriza shingiro ryahahora, bagasigurira ba bandi bagiye kwiyamamazaho gusaba amajwi, hanyuma bakabereka imigabo n'imigambi iri muri iryo bwiriza shingiro rishaje. Nicyo gituma rero tuvuga tuti n'abandi bose bajya kwigisha oya bagenda basigura bati iyi ni oya, dutora oya kubera yuko ibwiriza shingiro hariho byinshi ribuzemo byotuma tugumana ibwiriza shingiro ryahahora. Ni ukuvuga rero ko byose bica mu migambi mu kwerekana ikirusha ikindi uburemere, ikirusha ikindi ubwiza. Hanyuma mu kibazo cya kabiri yabajije bati mbega mwebwe mukurikirana mu ishyirahamwe ryanyu mukurikirana ugwaruka rwo mu migambi yose? Yego cyane, twebwe dukurikirana ugwaruka rwo mu migambi yose kandi kanatsinda. Twebwe ntidukurikirana ugwaruka rwo mu migambi gusa, oya, twebwe icyo tuzi ni uko abakiri bato hariho abari mu migambi, hariho n'abatari mu migambi. Abo rero bose nibo tugerageza gushikira kugira ngo dushobore kuba umuco, dushobore by'ukuri kubereka ingene imyifato yabo muri biringo eka ndetse no mu bihe biba bisanzwe. Yabajije kandi ati mbega intambwe mumaze gutera ni iyihe yotuma muhanura ugwaruka? Twebwe turamaze gutera intambwe kuko ni uko ugwaruka tubonana, ugwaruka dukorana, ugwaruka duhura nabwo, ni uko tugerageza kubabwira kuba bakiri bato. Kuba bakiri bato ni ikintu kimwe mu cyo ushobora kubaha ingufu mu kwiyumvira akadoza, ariko kandi ni ishobora kubabera intambamyi bibereke yuko hari icyo babuze cyangwa hari icyo badashoboye.
Uyu rero ni Albin Juvenal Habyarimana utushoreje iki kiganiro n'aya makuru. Albin Juvenal Habyarimana ayobora ishyirahamwe Action des Jeunes Universitaires du Burundi pour le Leadership et le Patriotisme. Yaganiraga na Prosper Ntahorwamiye, umuvugizi w'umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora mu Burundi. Byari mu kiganiro muri Sanga, mushobora kugisanga ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu.radio.vo. mu gisata muri Sanga. Mwese rero uko mungana, ndabashimiye cyane rwose. Andi makuru ni mukanya saa moya n'igice. Murakarama.